Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Nkiri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 18 y'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ukomeretse wese nk'intwaro aturazishinga tutaravye ngo nimbonera kure canke ngo n'uyu twebwe turaba kwa ruri baruka rw'igihugu ko Burundi bwejo.
Uyu ni Daniel Kabura umukuru wa gisagara ca Muha avuga ku itero carayi gitanye ubuzima bw'abantu batatu muri quartier Gikoto aho ni ku Musaga. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye imfashanyo ihawe bamwe mu banyagihugu mu mukigwati ca Kagwema muri komine Gihanga itanzwe n'abarundi baba muri Leta Zunze Amerika hamwe n'ikibazo cy'umuyaga nkuba mu ntara ya Ruyigi. Turaziga kwa ko mukanya kari imbere. Abantu batatu barishwe mu gitero cha Grenade cyabereye muri quartier Gikoto ya zone Musaga mu manuko w'igisara cha Bujumbura mu ijoro ryakeye. Abandi batatu bakaba barakomeretse. Igipolisi cyemeza ko abishwe bose barurwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Amazu yose yegereye harahiciwe abantu muri quartier Gikoto zone Musaga mu manuko bwa Bujumbura yazindutse ari ku mukingo. Inzu yabereye ku gitero hagati y'izindi nyinshi. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye uko bamenye amakuru y'ico gitero cyahitanye abantu batatu kigakomeretsa abandi batatu bagizwe n'umugabo, umukenyezi wiwe n'umwana wabo.
Twari tuteramye abandi turiko turateka n'ibindi, hanyuma nyine twumvise uruntu ruturika hama twinjira mu nzu ntitwigeze tumenya ibyabaye. Tuzumvise natwe mu gitondo twababaye cyane kubera abantu bapfuye twabona hari amahoro cyane.
Twari mu mazu bamwe bamwe twamaze kuja mu nzu twumva ikintu gituritse, tumaze kumva gituritse twumva urwamo rwinshi kubera turabimenyereye twumvise ibintu bituritse tuca tuja mu mazu tukinyegeza. Twumvise urwamo rero twumva mu gikoto yuko rero hari abantu bari bapfuye bishwe na grenade.
Ariko kati kiwanje njejwe ngaha nyene naje nagiye kwimenya mu gatondo numvise abanyagihugu bavuga bivuga numva ko habaye baranga mu gikoto nico gihe mbwa numvise giturika sinamenye kwivugiye ngaha wamenga ntuka kivuge nka kure. Kuri ako kazi kiwanje jewe ndahava mu masaha akuze cyane nacyo yatange mu bandi kweri.
Aba banyagihugu bavuga ko umutekano wari wifashe neza kandi atangorane mu kibano.
Twe ngaha mu isanzwe twe tubanye neza twe ntuka n'umuntu yashobora baraba nagenda abanyagihugu natwe twaguma gahundwe kubera twari tuzi yuko icyo gihe ngaha muri Musaga twe dufite amahoro umutekano nta muntu n'umwe yahotegwa. Nimba ufise umurimo wawe ugenda ko wagenda, nimba uza saa cyenda n'ubwenda sangapi n'uvuye ku murimo wawe naho ugenda saa munani y'ijoro uvuye ku kazi uri kuratembera cyangwa uri mu kabare wataha neza nta muntu bahohotera nta muntu n'umwe wicara kwe kugira nabi. Twe twaguye mu gahundwe cyane rwose. Kuko ngaha anyuma isanzwe twe dufite umutekano neza cyane bashyira ni ukuri twanabishima.
Ni ukuri twe ngaha tubanye neza mu mahoro aha ni ukuri bimeze neza cyane. Ni ukuri ahubwo reka reka imitima n'ubu ntirasubira hamwe kuko ibintu nk'ibyo twari tumaze iminsi tutabyumva ata nkoho ata grenade ata bombe. Ni ukuri mu aka karere byari bimeze neza cyane.
Ibyo ntibyari biherutse kweri twari twibereyeho neza uruza n'uruza rugenda gushika saa tanu ijoro abantu batembera ibintu ntibyari biherutse.
Basaba ko ubugizi bwa nabi buhagarara n'inzego z'umutekano zikabibafashamo.
Ni ukuri nasaba ni ukuri umuntu wese aba afise umutima wo kwica mugenzi we yuko yabihagarika akabumbatira amahoro n'umutekano.
Twebwe misanzwe twasaba yuko ivyo bintu ngo vyagaraga ngaha nyene tukaguma mu mahoro tukagira wa mutekano kubumbatirana hamwe ngatwe dufite umutekano ngira ngo warurenze n'ahandi warurenza n'ahandi n'ukuri.
Twasaba nyene nk'abareje umutekano yuko boza baraba hafi hafi y'abantu ku mabarabara n'ubu bahora baza ku mabarabara hose babari ku mabarabara. Twasaba ko bagwiza rero kugira ngo baze baracungera kugira umwasi aje babona aho yiruki.
Abishwe bose baturuka mu rwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nk'uko bisigurwa n'igipolisi. Ariko umusitanteri wa komine Muha asanga icyangombwa atari amamuko y'abo bantu. Pastor Kabura Daniel.
Nuko abantu abo babonye bose baca babitirira umugambwe CNDD-FDD mugabo twebwe nk'intwaro tuzi ko abakomeretse arwaruka rw'igihugu kandi ari Abarundi tukabishuza rero abo bantu uwo babonye wese ko ari umujene baca bamvuga ngo ni imbonerakure. Ukomeretse wese nk'intwaro aturazishinga tutaravye ngo ni imbonerakure canke ngo n'uyu twebwe turaba ko ari rwaruka rw'igihugu ko Burundi bwejo.
Mwemvuga ko batari muri uwo mugwe
kubivuga mu nk'intwaro simbona ko twovyemeza kuko urya umugambwe ugira mu mutima mugabo ntituja tuja hano ngo twemeze ngo barabantu canke bariya
abantu batanu barimo mu Nyarwanda bahagaritswe
igipolisi kiriko kirabikorera ko kugira ahive batore abo babarishe abo bantu utakoze rero ico aba mahoro wabikoze na bakabihanirwa
yavuga ko mubafashwe harimo mu Nyarwanda
ego harimo mu Nyarwanda ariko ubutungane ntiburaba ngo numunyarwanda ngo numurundi nuwahe munyakibi aguma ari umunyakibi
zone musaga yari maze gihe kinini tekanye nyuma y'intubureka zo mwaka w'2015 n'amezi makeya y'2016 eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloje mu ntara ya Ruginahu abakora imyuga isaba umuyaga nkuba bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira kuko kubona umuyaga nkuba muri iyo ntara ari nk'umuzi wibuye abanyagihugu harimo bakimyozi abafotora abakarani hamwe n'abadandaza amata bamenyesha ko hashobora guhera iminsi ibiri bataronse amatara ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari mu Burundi
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi mu Buseruko bw'u Burundi bavuga ko kubona umuyaga nkuba gisigaye ari nk'igihamana abafise uburyo bashimye kugura ibyuma bitanga umuyaga nkuba uturutse ku zuba kugira ngo bibagire ubutangwa na Regidezo abakora imyuga isaba umuyaga nkuba nibo bavuga ko ubuzima bugiye kwanka kubera ko akazi kabo gasa n'akahagaze mu gisagara cya Ruyigi twagendeye bamwe mu bakora imyuga isaba umuyaga nkuba Regisi Ndumukama atunzwe n'akazi ko kumwa
urumva nyine numva tugira abeshi muri twebwe barapanze amazu hidukoreramo aho bubaye usanga mwene inzu azagwishuza amahera atayo warose nawe kandi ugasanga nta nico winjije uvuga ati kizo gutungira umuryango ko beshi muri twebwe bafite imiryango batunze cyabituma tubona nyine kumenga tukiye kubaho nabi
wiri bukuru akora mu nzu ikora amafoto bakoresheje ivyuma nyabwonko
ya amazu umva ngo mazana amafakture amatara yose bacu bazana amafakture nga kabusanga nta nawe twinjije nyine ingorane nyine tuko turabonana nabi nyine naba dupangiye cyane n'amazu nyene cyono babwira nuko ngako boza barabara bagende bakadupunguza basi n'amabeyi kubera aho naho twari tuyiteze umva cha nahanye amatata yero naho tushaka kuyakura hanze
uretse abo bakora imyuga isaba umuyaga nkuba n'ababitura baremeza ko bahombera ko bihindura gahunda zabo sengiyumva baranaba kwa musanze kwa kimyozi yaje kwimosha umushatsi
je nk'umukiriya yimosha byo bimaya gankuba natwe biradutera uruhagarara kuko naje handa rifite gahunda yejo ugabo ntivyakunze kubera muyaga nkuba yaciye uciyeka hama nanje ndi mubo amatara amaze gucikirako cyarashitse ndataha uko nyene hama ndagaruka saga turagaruka ndasura ndarindira byantwaye hafi nk'iminsi ibiri ntonda bo ingorane ndahagiriye ubwambereje ndabwirizwa gutonda ku kazi mu gatondo sinabaye ngitonda nacyembanza ndatura turagene ndabukuntu nshobora gushika ngahanye kugira ngo ndabe y'ukumyaga nkuba waje cyagihe nasaza utaraza ndashura ndarindira urumva deja ku kazi naratsibye hamanza kugenda ncerewe haciye igihe kitari gitoye
ubwo rumbo rwibonekeza muri abo banyagihugu ruragaruka no kubindi bikorwa byose by'iterambere muri iyo ntari mu Buseruko bw'u Burundi nkuko vyemezwa na Budara Hassan buramatari w'intara ya Ruyigi uwo mutware wo ku rwego rw'intara asaba ishyirahamwe Regidezo gusabikanya umuyaga nkuba muke ubonetse ku rugero rungana ku ntara zose buramatari ya Budara avugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
ico kibazo cy'umuyaga nkuba n'ikibazo gihambaye cyane mu ntara yacu ya Ruyigi na cyane cyane yuko turavye ibikorwa bikorerwa ngaha by'iterambere turonka umuyaga nkuba muke cyane tukawubura turashobora kumara n'iminsi ibiri ata muyaga nkuba ufise turabaza ababijijwe bava yuko ngo amazi ari make umugabo tukifuza yuko umuyaga nkuba ari muke kabanyagihugu two busabikanya twese kurugero rungana kuko turavye uruhombo tumaze kugira mu ntara yacu ya Ruyigi nk'abadandaza amata ikivuguto n'abasudira hamwe n'imiti yo kwa muganga hamwe n'ababitavye imana batagishobora kurindira biwabo kugira ngo baze kubahamba urumva yitavye imana baca bamujana hakiri kare kugira ngo ntaborere mu bitaro n'ingaruka mbi zo kubura umuyaga nkuba Munara yacu ya Ruyigi
mushiramwe Regidezo bavuga ko umuyaga nkuba wagabanutse cyane kubera amazi yagabanutse ku ngomero zitanga uwo muyaga nkuba abanyagihugu bo mu Ruyigi bo basaba Regidezo kugira ikirangamisi cingena umuyaga nkuba uzoboneka muri iyo ntara kugira ngo bamenye uko bitunganye mu Ruyigi Fidele Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Barundi baba muri leta zumwe za Amerika uyu munsi kuwa kane bagarukiye ku miryango 201 yo mu kigwati cha Kagwema muri komune Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Ni inkuru ya mugenzi wa Chevaliste Zikobanyanka ari mu Burundi.
Itoni mwe muceri, itoni ibiharage n'ibiro 50 vy'indagara zumye niyo mfashanyo yarungitswe n'azimwe mvukira z'intara za Cibitoke na Bubanza muri kino gihe ziba muri leta z'ubwo za Amerika. Izo nazo zigenewe abakenyezi bibungenze n'abafisha abana bonka bo mu ngoma 201 zo kumutumba Kagwema. Umufasoni Felicite Nihoreho yashikirije izo mfungurwa yabwijwe rya Amerika igituma bari yumvira icyo gikorwa.
Twarumvise yuko mu minsi yahera hari uruzuba murafisi inchuti, murafisi ababanyi, murafisi abantu babakunda. Harabonetse rero ishirahamwe ry'abarundi riri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baragiye hamwe bariyungunganya muraze ibi bintu twazanye nibo babirungitse ingufu zabo. Ati turabasabye mwebwe muri aho hafi muri muco gihugu cy'u Burundi mugarukire ku bantu bari mu Kagwema twarubitse ko bahuye n'uruzuba n'inzara.
Abaronkejwe akugakemanyi bashimira abo babaserutse ko bakabavuna ubukene bw'ibivungurwa bubarembeje muri kino gihe kubera ihindagurika ry'ibihe.
Bagize neza Imana ibahezagire, hari muze mwongeye mutwibuke, muze mugaruke kandi bagira emwe yego rukwiye bagira ingufu nyinshi rwose. Mugwe muzo kubera twamirewe nabi muracugarukiye gasha muragize neza kwera.
Ego ndashimiye n'ukuri bazokwame batwibuka igihe cyose. Turashimye kubera batugendeye twari tumaze igihe twahishwe n'uruzuba ibyo twahinye ntabwo twari twarabyimbuye, none baze bahore gutyo baze kwame batwibuka igihe cyose. Turashimiye ko mukongera kandi bakatugarukirako nibaze bageze ngaha bazogume batugarukirako kuko umuryango twe umuryango wabudupfana n'inzara.
Na Musanteri wa komine Gihanga ashima nk'abarongo oye Leopold Ndayisaba ahikaze uwo wese afite icyumviro cyo kugarukira kubakozwe ko nihindagurika ry'ibihe.
Rero nubu kano gakemanye mutuzaniye k'imfungugo karacakenewe by'ukuri tukanakenguruka yuko mwagize umutima urukundo mukaza. Sinzi wavuze ati impundu ntibungwa niwoza naho twatangwe gusarura akaza atuzaniye akemanye atuzaniye navuga nti ijambo yihumure aje kutwereka umutima w'urukundo turamuhikaza. By'ukuri turabakengukiye cyane ko muje hano ku mutumba Kagwema uno mutumba wari wagize ingorane.
Reka nabo bagarukiye ku Banyakagwema kuri uno wa kane bavuga ko basanze koko ababa muri ako gace k'uburengero bw'intara Bubanza bakeneye imfashanyo nyinshi cyane z'ibifungurwa. Mufasoni Felicite Nihoreho yabaye umushingamateka mu ntara Cibitoke kuva 2010 gushika 2015 asaba abandi bagira neza baba bari mu Burundi cyangwa mu mahanga gufasha bene wabo.
Tukaba twasaba yuko n'abandi bari mu bindi bihugu bari mu gihugu cy'u Burundi bashobora kwitaho bene wabo tukagira umutima w'urukundo, umutima wo gufashanya, umutima wo kubabara uwo musangiye igihugu ndetse no mutuwa mugisangiye. Ntabyarera kamo ayandi mashirahamwe yose nayo kwera ngaha mu gihugu abishoboye uko yokwitaho umutima w'urukundo wo gufasha.
Intara ya Bubanza iri mu ntara z'igihugu umwimbu utageze neza mu gatasi k'umwaka uheze wa 2016 kubera uruzuba. Ariko muri kino gihe c'impeshi amakuru ava mu gisata kijejwe uburinyi n'ubworozi mu ntara ya Bubanza avuga ko umwimbu uzoba mwiza ku biterwa mbumbarugo. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara Bubanza agatera kama barinyi kudahereza umwimbu mu masoko. Muri komine Gihanga iri mu burengero bw'intara Bubanza, Evariste Zikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, tubibutse inshuti mwese ko mukamurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'impapuro zo guta muri yompi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Burundi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe atandukanye kirabandanya kubangamira ibiganiro by'amahoro birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa igeze kuba perezida w'igihugu cya Tanzania nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umuhuza. Mu ndwi iza ya Ntebe mu gihugu cya Uganda umuhuza azogiranira inama n'abahagarariye amashyirahamwe atagira inyungu za politiki aya bafasoni hamwe na yugwaruka akorera hanze iBurundi. Mu butumire ibiro by'umuhuza byarungiki abatumire ayo mashira hamwe yarasabwe kurungika abantu batari ku rutonde rw'abakurikiranwa na leta iBurundi. Bamwe mu batumire muri ivyo barimo donc murawa watumire harimo murambabarira Marie Louise Baricako arongoye ishira hamwe ry'abigeme n'abafasoni bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi na Pacific Ninahazwi umuyobozi w'ishira hamwe FOCODE bagize kandi ico babivuga ko mu kiganiro bagiranye na mugenzi wa Trade Rwema reka tubatega amatwi
ndavyumva sindabitegera na gatoyi kuko kugira ngo abatege ku Burundi ntibaze ikibazo turiko turarondera umuti icarizo nushobora kwiyumvira kuzorondera umuti w'ikibazo abariko baravuga ico kibazo abagihagazemwo utashaka kubabona imbere yawe nta muntu ashobora kuganira n'abantu adashaka ko bicarana. Aha rero jewe mbona yuko ndiko ndabiraba byose bavuga ngo bafise ngo impapuro ngo zikurikirana ngo abashatse gutembagaza ubutegetsi nkabiraba nkavuga nti mbega izo mpapuro zatanze nde zatanze leta y'Uburundi kandi leta y'Uburundi iri mu bariko bararondera ingene boganira kuko ari mu bafise ikibazo leta ifise ikibazo cyo kimwe n'abandi bose twebwe twese dufise ikibazo nande dufise ikibazo na leta niyitanga izo mpapuro zo gukurikirana izi uwishaka biragoye rero ingene umuhuza yogendera kuri ico kintu akaba ariko cakorera ko akagira ngo ni kimwe mu bintu bimwereka abatora n'abadatora kuko cavuzwe n'umuntu umwe mu bariko baraharira rero akazi k'umuhuza ku bisanzwe karamusaba kutegera uruhande rumwe cyangwa urundi akaja hagati by'ukuri kugira ngo ashobore kwizerwa nabo ariko aragomba gufasha hanyuma kumviriza ikibazo aho kiri nuko kimeze nuko cifashe hanyuma agaheza akamenya icyo afasha.
Pacifique Ninahazwe uyobora ishyirahamwe FOCODE, ishyirahamwe ryawe ryaba ryaratumiwe muri iyi nama izateranira Entebbe mu gihugu cya Uganda mu cyumweru gitaha.
Yego cyane, twararukiwe umutumire ariko umutumiro waje utangaje kuko ku ruhande rumwe badusabye kwitaba aho iyo nama ariko kandi baturagira ko batubwira ko je nyene nari kuriwe kujya yuko natanga izina ry'uwundi muntu ngo adakurikiranwa mu butungane. Inyifato y'umuhuza muri ibi bintu yambiri kuya gutangaza nibyo mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze umuhuza nyene mbere yarandikiye umutumiro ukwitaba ibiganiro byari bigiye kubera i Arusha muri Tanzania ariko maze gushikayo yabagewe yaba kandi urongoye ikirame akat metre Armel Niyongere batubwira ko bidakunda ko tubandanya ingene ibikorwa byari bigiye kugurugwa mu nyuma ahubwo haziramo ibyo gushaka kudufata muri icyo gihugu byari kuri na bamumvisho usanga wari umutego ukomeye kuko hariho n'intumbero zaboneka ko yashobora kuviramo no kutugandagura kuko abapolisi bitwa ko bari baje kudufata mu nyuma bahavuye banahindura baranka kwemera ko bari baje kuturondera. Tumaze kuraba ntange maze kuraba itike nari nahawe n'ibyo biro by'umuhuza insubize inyuma usanga hari hanyegejemwo kw'indege inwaye yari kuca ikibujumbura batabanje kubinyereka hakiri kare ko mu uko urugendo ruzogenda harimo ibyo guca ibujumbura ku buryo nayibonye nk'umutego ubundi ari bimwe bimeze kwa kundi nyene umuhuza bibonera kumengo hari abantu adakeneye kubona muri ibyo biganiro turabye uko yagiye yarifata imyumvire namwe kuva ajya muri ayo mabanga umwaka ugiye kurangira ntarigera ahura na rimwe n'abantu bari mu mashyirahamwe yahamagaye ya myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bitandukanye n'amasezerano ya Arusha kigatandukana n'igishingiro ry'u Burundi. Ni gute umuntu yaba ashaka kuba hagati y'impande zitari ko zirumvikana ku kibazo cy'u Burundi? Ni gute umuntu yaba ashaka guhuza Abarundi akaba adakeneye guhura nyene n'abari mu matati muri kino kiringo biboneka kumengo umuhuza ntarigira yiga ikibazo kihari ngo bitahure icyo yongere kandi atahure abari mu matati abariho mu gihe nkuko umufasi n'abicaka amaze kubivuga umuhuza aguma afatira kubivugwa n'uruhande rumwe kugira ngo atoteze abatari ko barumvikana ku kibazo kiri mu Burundi.
Bwana Ninina hazwe muri iki cyumweru navuganye n'umufasha wa Perezida Benjamin Mkapa akaba ari nawe muhuza mu bibazo by'abarundi ambwira ko impamvu babasabye ko mwebwe mufite imitahe mutajya mu nama iteganyijwe I Kampala mu cyumweru gitaha ari uko icyo kibazo cy'imitahe kizaganirwaho n'abakuru b'ibihugu mu nama igomba guteranira mu gihugu cya Tanzania muri iyi weekend. Kuki mutategereza ibizava muri iyo nama mbere yuko mwebwe bwanyu mujya muri ibyo biganiro ahubwo mukohereza aba bahagarariye
twebwe ibyo bintu twebwe tuzumva kandi tuzemera kuko ubwa mbere bwo umuhuza aramaze guhura na bamwe bamwe mu barongoye imigambwe kandi bafite bariko bene iyo mitahe nyine tudashobora kumva igituma hageze aho mashyirahamwe yigenga cyane cyane amashyirahamwe yahamagara imyerekano ubona ko acyahindura akazana ibintu by'imitahe kandi hariho abatagiye barabikoresha ko icyo ni cya mbere. Icya kabiri nitwumva igituma umuhuza wewe ahagaze ku mitahe kandi iyo mitahe atagihugu na kimwe kikiyemera kuva mu kwezi kw'icyenda mu 2015 abantu bose bari ku iyo mitahe barashobora kuyunguruza mu isi hose turajya mu isi hose yaba mu bihugu bya Afurika yaba mu bihugu bya Buraya yaba za Amerika nta hantu na hamwe iyo mitahe bakiyifata ntibishobora kumvikana rimwe n'umuhuza wewe aho ikibanza ibintu atanuma kibiye ikibanza mu isi kuko ni mitahe y'akarenganyo ni mitahe y'ubutegetsi buriko buri cy'abarundi ni mitahe y'umutegetsi ariko aramara abantu niwe yari akwiye kujya ku mutahe ubu nta ruhushya yari afise rwo gushyira umutahe ku muntu n'umwe na cyane cyane twebwe turiko tugwanira iteka n'inyungu z'abarundi.
Mu kwezi kwa kabiri umuhuza yavuze ko agiye gusaba abakuru b'ibihugu guhagurukira ibibazo bidindiza ibiganiro. Ese mwaba mufite icyizere ko iyi nama izateranira mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'iki cyumweru hari icyo izakemura dore ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi atazitabira iyo nama ahubwo azaba hagarariwe na Vice Perezida wa mbere?
Nitwereka kwizera kuko barabishoboye. Nimba batabikoze ku gisho gihe cyose nuko batari babishoboye barabishoboye barafite ibikwiriye kugira ngo bashobore kuraba ujya mugenzi wabo bamubwize ukuri bamwereka ibintu ingene biriko biragenda kandi bamubwire ibyo ateza gukora kugira ngo ibintu bisubire mu buryo barafite n'uburyo kumukandamiza bikenewe barabishoboye nta kintu kimwe babuze n'ubu nyine nahataje turiteze yuko nabo bazobibonamwo icyo ababwiye arafite icyo ababwiye mu kwanga kugenda nabo bari bakwiye kutumva rero icyo ababwiye bagaze bakabyiraba ingene bakora ibibega kuko nimba twitwa turi kominoti abarundi bakaba baguma ariko barapfa umwanya wose umwanya wose igihe cyose hanyuma ababanye ntihagire icyo bavuga naho nyine barafite icyo babazwa kubera yuko nta wundi muntu umwe ashobora kubikora mu gihe ibishyirahamwe by'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika ataco rirakora abandi bose barabarekeye abantu bibo inyo afrikani yarabaretse onu yarabaretse babyita ni mwebwe muri hafi nimwe murinda kubikora ubu rero turiteze cyane ko bagira icyo bakoze ko babona nabo nyine ko byananiranye byagayanye bimeze nabi cyane bahita bagira icyo bakora.
Bwana Ninina hazwe umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni akaba ari nawe muhuza w'ibiganiro by'abarundi mu minsi ishize ari mu Bwongereza yavuze ko ikibazo cy'u Burundi agiye kugihagurukira dore ko ari we ugiye kuyobora inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere muri minsi itaha hari icyizere mufite
mu bisanzwe akarere kacu bashyizemo umwete bagashyiramo ugushaka akarere niko nyine gashoboye guheza ikibazo kiri mu Burundi. Twarabonye nko muri Afurika y'uburengero igihe hari ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cya Gambia muri CDAO murabona ko bahagurutse mu kanya gato ikibazo cyo muri Gambia barakirangije. Iwacu turabona hagiye haraba ibintu byo gukwega amaguru bitumvikana n'ubu turatuvuga yuko rero baramufaye ishyaka ikibazo na twebwe cyohera mu mwanya muto kujya byagenze muri Afurika y'uburengero muribuka yuko mu myaka za 1996 ko akarere nyene turimwo ariko kafashe ya mbere kugira ngo rikunde ko mu Burundi hashoboka twiganire hashoboka n'inzira yo gutora umuti ku kibazo cyari kiri mu Burundi igihugu cya Uganda president Museveni nyene icyo gihe niwe yafashe ya mbere mu kurondera mu gufata ibihano ambarugo ku gihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwari buhari icyo gihe kuko nabwo butari kuburemera kuganira n'abo batari bavuga rumwe uyu munsi nta kindi kiriho cyoshoboza ko mu Burundi umuti uboneka n'ibiganiro by'ukuri bishoboka mu gihe atari uko hofatwa ibihano bikomeye kuri Petero Nkurunziza.
Nini hazwe ibyo uvuze ni nabyo leta y'u Burundi iheraho ivuga ngo mwebwe mugenda musabira abarundi ibihano kandi ibyo bihano bikagira ingaruka ku baturage bari hasi.
Iyo ariko baravuga abarundi bavuga bande jewe ndi muki ndi murundi kwese turabarundi dufite imiryango mu Burundi tugowe nk'abarundi turira nk'abarundi hari n'ikibazo mbere mu ntiyo nabaza bagenda bavuga ngo ibintu bifashe neza ngo ibintu byose barabitumbereje ngo amahoro ngo yariraye mu gihugu mbega none ko byose bimeze neza niko ariko Petero Nkurunziza rigatinya shengero nikwereka atitaba inama z'abandi bakuru b'ibihugu
ku itariki ya 24 na 25 Entebbe mu gihugu cya Uganda mwaratumiwe ariko hakaba mingingo ivuga ko babasaba kohereza abantu badakurikiranwa n'iriya mitahe muzitabira ibyo biganiro
bagiye nyemeza izo kwitaba n'abandi barongoye amashyirahamwe ntibagiye kwitaba mugabo uko societe civile tumeze amashyirahamwe yigenga nta na rimwe iyo hari aho dushobora gushyikiriza ijambo tureka kuritanga ni ukuvuga yuko intumwa zishyikiriza ijambo ryacu zizaba zihari bagenda kwerekana ibinyene ariko ndavuga ngaha yuko uyu muhuza twebwe tubona ko aduteye ikibazo kuko indi ariko arifata mu bibazo by'u Burundi ntabwo ariko afasha abarundi gutora umuti nk'uko yabivuga tugeza n'umukoci twebwe tubona ahubwo ariko afasha nkuru nziza kuri uwo mwanya w'uguhindura rya bwiza shingiro wo kuzikwegera ayandi mabi asumba nayo igihugu tugeze ku muri kino gihe.
Ni ukuvuga ko mutazitaba ibyo biganiro ariko muzohereza ababahagarariye.
Icyo nicyo bizemera gutyo ijambo ryacu rizoshyikirizwa.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Mu kanya turasuzira ibiganiro twabateguye mu aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse ko amakuru ari kuravugwa mu Burundi muri iki gihe amakuru arimo abantu batatu bishwe mu gitero cha grenade cabereye muri quartier Gikoto ya zone Musaga mu manuko bw'isara cha Bujumbura mu ijoro rya Rikeye abandi batatu nabo bakaba barakomeretse twabwiye kandi ko abarundi baba muri leta z'umuzi Amerika uyu munsi kwa kane bagarukiye ku miryango 201 yo mu kigwati cya Kagwema aho ni muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Ikindi nkuru twababwiye ni nkuru y'umuyaga nkuba ikaba bayendanse umuyaga nkuba asigaye ari nk'umuzi wibuye aho hakaba ari mu ntara ya Ruyigi. Iyo umuyaga nkuba ubuze rero ukaba ubwiramiye cyane cyane abakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo ka minsi yose. Inshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguye rero muri aka kanya bigaruke ngaha turashimye Jenil yadufashije mu ngabwe z'iyuma tukadushimiye kandi na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twashikije reka kandi dushimire aba batumirije abanyagihugu bose ka abarundi bose bateze amatwi n'abanyarwanda ka n'abantu bose bo mu ryantara bateze amatwi tukaba kandi dusubiye kubashimira ko mwigoye mukatega amatwi turabatiye akamu kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu radio Ijwi ry'Amerika.